bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru vyino mwanya.
Umwe akoresha urushinge akabagwaye mugera agacaho ubundi unda gahundi uvuga ari mugera uko uragwirirana. Cyitwa ifashe rushinge ubu nyinshi kuri abo bantu.
Uyu ni Bigaye Impunzi Evariste akora mu mugambi wo kurwanya umugera wa sida mu banywa ibiyayuramutwe mu ishamwe ABS. Aha aravuga ko uwo mugwi ubangamiwe cyane n'uyu niyo ndwara. Turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Ako nabanza nkababwira muri make ko ubutegetsi muri Sudani y'Epfo n'imirwi uburwanya bareye bashitse ku yandi masezerano y'amahoro asubiza Riek Machar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu mabanga yiwe. Ni nyuma yaho bashize umukono kuri ayo masezerano y'umwumvikano yari ahagarikiwe na perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni na perezida wa Sudani Omar al-Bashir. Umushikiranganji wa Sudani y'Epfo ajeje imigenderanire n'amakungu yaciye asohora itangazo aho yavuze yuko ayo masezerano yapfunditse. Yashizeho ivyegera vy'umukuru w'igihugu bine babiri nabari bahasanzwe. Hama hacaongegwa ko Riek Machar agiye mu kibanza cicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kandi yahora agwanya ubutegetsi hongekwa ko ugira kane akaba ari umukenyezo mu migwi y'abatavuga rumwe na leta. Nawe nyine ayo masezerano hagamije guhagarika intambara yatanguye mu mwaka w'2013 aho haba ukutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar. Ibiro vy'ubuserukizi bwa Amerika muri Haiti busaba abanyamerika bose baba muri ico gihugu kuguma mu mazu kugeza bahawe ayandi mategeko yo gusohoka. Iyo ngingo ihije inyuma yaho hadutse imyerekano y'abanyagihugu bariko biyamiriza ingingo ya leta yo kuduza ibiciro vy'ibitoro. Ejo kwa Mungu abari mu myerekano baraturiye amapine y'imiduga mu gisagara ca Port-au-Prince mu kigwati kiri hafi yaho ca Atlantioville. Naho abantu barasahuye amaduka baraturira imiduga imbere y'ihoteli ikomeye bongera bagabisha ko bagiye guturira ibiro vya n'amashingamateka. Ubushikiranganji bwa Amerika bujeje imigenderanire n'andi makungu bwanasavye abanyamerika baba muri Haiti kudafata ingendo no kwirinda kuja mu kibuga c'indege kuko basigura yuko ari nk'amwe bagiye mu gihugu c'indege bikagorana ariyo bari batoronka imfungurwa canke amazi yo kurindira ko ibintu bija mu ngiro. Naho ku munsi wa gatandatu umukuru w'igihugu Jovenel Moïse yari ahagaritse ingingo yari yafashwe na leta yiwe yo kuduza ibiciro by'igitoro ku bice 49%. Abanyagihugu barashemye ariko bavuga yuko ivyo bidakwiye. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri ko murayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi. Mukurindira yuko imirongo yacu ya FM yugurugwa turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri 25 31 41 aho ni ku muhingamo. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika muri rya nino ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Turahera mu gisata c'ubutungane mu Rwanda aho kubera umwe mu baregwa atitabye ubutungane kuri uno wa mbere. Umucamanza mu rukiko rukuru ruri Kigali rutaburanishije mu mizi urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDI inkingi utavuga rumwe na leta ya Kigali. Abanywanyi ba FDI inkingi bagirizwa ivyaha byo gushinga umutwe w'ingabo utemewe no kugira nabi ubutegetsi buriho. Menyesha makuru ijwi rya Amerika i Kigali Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri ino nkuru.
Uwabaye intandaro yo kubura urubanza rw'abarwanashyaka b'ishyaka FDI inkingi ritaremererwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rutaburanishwa mu mizi ni Bwana Ernest Nkiko kuko bagombye kuba ari 11 kandi hagaragaye 10 mu cyumba cy'urukiko. Uyu wabuze ari mu bafashwe ku ikubitiro mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 w'umwaka ushize wa 2017 ndetse no kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aza kujurira mu rukiko rukuru umucamanza asanga nta mpamvu zikomeye zatuma kurikiranwa afunzwe abamurekuye by'agateganyo. Kuri inshuro rero ubwo abandi barwana shyaka 10 barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDI Inkingi bari biteguye gutangira kuburana mu mizi byaje kugaragara ko Bwana Ernest Nkiko bareganwa atigeze ahamagazwa n'ubutabera. Maitre Gatera Gashabana kugeza ubugunganira barwana shyaka 8 muri 11 bagomba kuburana yasabye urukiko ko rwatandukanye imanza bahari bakaburana Nkiko na bakazaburana ukwe. Icyakora ubushinjacyaha nabwo bukabibona ukundi bwabwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko ari ngombwa ko Nkiko nabaza mu rubanza kuko kuzitandukanya bitashoboka kubera ko baregwa ibikorwa bimwe bigize ibyaha bubakurikiranyeho, busaba ko mu nyungu z'ubutabera n'undi yahamagazwa maze bakazaburanishirizwa hamwe. Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka FDI Inkingi yavuze ko uru rubanza rugiye kumara amezi 10 urukiko rukuru rurekuye Ernest Nkiko by'agateganyo, akibaza impamvu ubushinjacyaha butamuhamagaje ngo yitabe. Kuri we ngo ni impamvu zo gukomeza gutinza urubanza. Maitre Gashabana umwunganira nawe yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha ari bwo bwareze bityo ko ari nabwo bufite inshingano zo guhamagaza Nkiko akaza akaburanishirizwa hamwe n'abandi. Umucamanza yibukije uyu munyamategeko ko ubushinjacyaha bwaregeye urukiko ko ariko butasigaranye izo nshingano zo gutumiza Ernest Nkiko, avuga ko ikosa ritaturutse ku bushinjacyaha ahubwo ryaturutse ku rukiko kuba rutaramuhamagaje. Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko mu nyungu z'ubutabera kubura k'umuntu umwe mu rubanza zitabangamira inyungu z'abantu 10 basigaye, asaba gukosora ayo makosa yakozwe kandi bitabangamira inyungu zabo yunganira mu mategeko. Umucamanza agasanga nta kindi cyakorwa uretse kwimurura urubanza ku yindi tariki ya hafi byazananirana bakazabona gufata umwanzuro wo gutandukanya imanza. Bwana Twagirayezu yasubiranye ijambo mu mvugo yumvikanisha ko we na bagenzi be banyotewe kuburana, avuga ko ibyabaye bitari ubwa mbere bikorwa n'uruhande bahanganye kuko ngo no mu rwego rwabanje ubushinjacyaha bwakunze gukora icyo bita gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko ibyabaye mu nzego zabanje bitareba urukiko rukuru, yibutsa ko bagomba kurebera urubanza ku rwego rugezeho cyane ko ryariburanisha rya mbere. Ushinzwe ubukangurambaga muri FDI Inkingi yasabye ko ababishinzwe bakora ibishoboka byose bagakosora amakosa yabayeho, ariko akumva itariki umucamanza azasubukuriraho urubanza na yibabangamiye kuko ngo babifuza kuburana vuba. Umucamanza yizeje ko ubwanditsi bw'urukiko buzakora ibishoboka byose bukazagera kuri Nkiko bukamumenyesha ko agomba kwita ubutabera ku itariki urubanza ruzasubukuriraho. Abaregwa bose uko ari 10 bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa kandi cyeye, wabonaga ku masura bakomeye burumwe n'amadosiye mu ntoki yifashisha burana. Mu barwana shyaka 10 ba FDI Inkingi bagaragaye mu cyumba cy'iburanisha 9 muri bo ni bo bafite ubwunganizi. Maitre Antoinette Mukamusona runganira Leonire Gasengagire wari umubitsi wa FDI Inkingi. Maitre Gatera Gashabana na bakunganira abandi 8 basigaye bahagarariwe na Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FDI. Ni mu gihe kandi Bwana Tanazi Kanyarukiko we nta bwunganizi afite kugeza ubu. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burarega barwana shyaka ba FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa gukorera mu Rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDLR ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. N'ibyaha baregwa bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Ishyaka FDI Inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda kuva mu 2010 ubwo umukuru waryo Madamu Muhoza Victoire Ingabire yari akubutse mahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka wa 2010 inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu umudendezo maze zimuhanisha imyaka 15 y'igifungo. Iburanisha ritahari zakomeza ku itariki ya 30 z'uku kwezi kwa 7. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Eric arakenuye tukiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuyobozi bw'ingabo mu karere ka Rubavu burasaba abanyagihugu kwitandukanya n'abashaka guhungabanya umutekano. Abategetsi banagabisha ko uzohirahira agahishira abagizi ba nabi canke akabaha indaro azofatwa nkabo. Claude Ganza Munyamagana atubandanirize ino nkuru.
Mu nama z'umutekano inzego za gisirikare n'iza gisivile zikomeje kugirana n'abaturage bo mu mirenge y'akarere ka Rubavu hano imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage barahamagarirwa kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Kongo. Colonel Muhizi Pascal uyobora ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu yihanangirije abaturage abasaba kugira amakenga ko ari we wese winjiye mu mudugudu wabo badasanzwe bamumenyereye bakihutira kubimenyesha inzego zishinzwe umutekano n'iz'ubuyobozi bw'ibanze.
Uwuze umutekano icyo ari cyo nkamwe nariya masasu kuko mwebwe ntabwo muri ya kategori yo mu zindi ntara bashobora kubavuga ngo reka tugerageze turebe. Ntimwagerageje si wari ryari kuwa ingiriya ndani hapa baragerageje ariko mubereka yuko nta mwanya bafite. Ushaka kuza neza naze neza amanitse amaboko. Leta y'ubumwe, leta yacu nziza iri tayari kumwakira no kumubwira ngo ngwino kora akazi kagendanye n'ibyo wize nta bindi. Nziko icyo mwanze muracyanga, icyo mwemeye mukacyemera. Ubu ni uko kuba n'umugabo, icyo wemeye uracyemera, icyo wanzuka cyane.
Colonel Muhiza avuga ko bafite amakuru yuko hari abagishaka kugerageza guhungabanya umutekano, ari nayo mpamvu baburira abaturage hakiri kare ngo hatazagira abashukwa n'umwanzi akabihishamo.
Ntabwo dushaka ikintu kiduteranya n'abaturage cyo kuza gushakisha umuntu wihishe mu nzu kuko yacumbikiwe n'umuntu wakabaye ari umuntu mwiza, wakabaye wanamufasha akamushyikiriza ubuyobozi bwa leta aho kugira ngo uhagire ka militeri cyangwa se ikigo cya gisirikare. Kuko iyo wafashe umwanzi ukamushyira iwawe ukamucumbikira, ubwo wiyemeje yuko iwawe habaye icyicaro cy'imirwano. Siko bivuze se? Iyo wemeye yuko umugizi wa nabi aza, abanyarwanda ni bo bavuga neza ngo uhishira umurozi akakumaraho iki? Kuko ni ibintu tuzi twabayemo kuva 1994 igihe cy'abacengezi. Umuturage wese wageragezaga kwikururiza umuntu ngo ngwino nguhishe ndiyogosenge ndetse wanyu byarangiraga ruko bajyanye.
Cyakora Colonel Muhiza amara abaturage impungenge ko nta gikuba cyacitse kandi ko baryamiye amajanja ku buryo ntabwo babwuka umwanzi yabinjirana, mu gihe hari ubufatanye n'abaturage nk'ubwabaranze mu kurwana intambara y'abacengezi. Avuga ko yorohejwe nuko abaturage n'abasirikare bafatanyije.
Ikindi waba ugenda ufite amakenga n'uburenganzira bwawe kumubaza ngo urinde urava aho urajya hehe. Nibyo tubasaba nta bindi. Naho ingabo dufite zuzuye aha ku mupaka zirirwa zirabyara by'indimizi zihanagura imbunda zoza, uzaza mukabona afashe ahantu arahicaye. Hari igihe mutwemera ariko mutwemera iyo urugamba rwakomeye. Ariko ubu ngubu muba mubona turi aho twigenda tumeze nk'ibintu by'intare bishaje gusa biri aho byarindagiye. Ariko urusasu ni rwavuga nibwo muzamenya ukuntu tubari bari batanga. Kandi murabizi ntabwo ari ibintu twivuga bitaraba. Twebwe twaracyajijwe kandi duhora twiga uburyo twafatamo umwanzi. Uburyo twafatamo umwanzi nta wundi ni ugukubura.
Ubuyobozi bw'ingabo n'ubw'akarere busaba abaturage kwanduza buri muturage bacumbikiye abasohoka igihugu cyangwa kizamo kugira ngo hamenyekane urujya n'uruza rw'abantu umunsi ku wundi. Busaba abaturage kandi kwitabira amarondo kuko abasirikare bataboneka ahantu hose kandi akenshi umugizi wa nabi yitwikira ijoro.
Ntabwo tuvuze ngo ugende umwiyahureho umukureho Kalashnikov ugira ute, ariko mubaza ikimugenza nijoro ntiwabona bafite n'induru bafite n'ibikonti wari ku irondo uri mu ikorosi nk'uko nababwiye cyangwa mu gashyamba, wenda mukanawabona bafite n'izo ntwaro ari babiri ari batatu, kuko abo dufitiye ubwoba ntabwo ari abaza gukuraho leta, nta nubwo ari abaza gukuraho pozisiyo ya gisirikare, ntabaza kwinjira mu giturage.
Bamwe mu baturage nabo bavuga ko bamaze gusobanukirwa akamaro k'umutekano kuko ibihe by'abacengezi by'abasigiye isomo rikomeye.
Dukurikije ibintu byinshi twanyuzemo muri aka karere k'Ibirunga, nta muturage warota abona ko ibyabaye kiriya gihe cy'1997 byasubira kugaruka muri ibi bishye.
Umugore mu gucunga umutekano icyo unakora nk'igihe umugabo wanjye arajya kurara irondo, ngomba guteka kare kugira ngo agende kare amenye aho agomba gukorera isaha igenwe yo gukorera irondo ayigezeho. Ikindi ni ukubona umuntu nazi kamushikiriza inzego z'ubuyobozi cyangwa se nkatanga amakuru uwo muntu agafatwa.
Imirenge ya Bugeshi na Busasamana niyo bagizi ba nabi bakunze kwifashisha abagabo udutero shuma ku Rwanda. Abatuye mu mirenge ya Rubavu na Cyanzarwe nayo ikora ku mupaka na Congo nabo barasabwa kuba amaso bagatanga amakuru ku ariwe wese bakekaho imigambi yo guhungabanya umutekano. Mu kwezi gushize mu karere ka Nyaruguru ko mu ntara y'Amajyepfo gahana umupaka n'u Burundi, abagizi ba nabi bahagabye ibitero ubugira kabiri bica abantu babiri bakomeretsa abandi, banatwika imodoka y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabimata, basahura n'imitungo y'abaturage. N'ubwicanyi bwaje nyuma y'igihe gito no mu murenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, abantu bitwaje intwaro bishe abantu babiri bagakomeretsa abandi. Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. N'amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, barakoze amenyesha makuru b'ijwi rya Amerika mu Rwanda bahejeje kudushikiriza yavugwa mu Rwanda, ariko turaza gusubirayo tubabwira ibyerekeye iby'impunzi mu kurindira. Tubanze dukubitire gato mu Burundi, aho amashyirahamwe akorera mu gisata cyo kurwanya indwara ya SIDA bemeza ko muri rusange iyo ndwara iri kwiragabanuka. Gusa ngo hari umurwi w'abanywa ibiyayuramutwe ubangamiwe cyane, nk'uko muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana.
Ayo mashirahamwe akora mu gisata cyo kurwanya SIDA ni ABS, ANSS na RBP Plus, agikorana n'ishyirahamwe BAPUD rihurikiyemo abahevye gukoresha ibiyaruramutwe ndetse na bamwe mu bakibikoresha. Bigaye Impunzi Evariste akora mu mugambi wo kurwanya umugira wa SIDA muri uwo mugwi w'abakoresha ibiyaruramutwe mu ishyirahamwe ABS, aratubwira igituma ahagurukiye uwo mugwi w'abakoresha ibiyaruramutwe.
Ni umugambi novuga population cible tanke les bénéficiaires directs sont les usagers de drogue abantu bakoresha yaramutwe mugabo cyane cyane les usagers de drogue injectables bakoresha yaramutwe nyamushinge kubera iki dushinga ubu cyane kuri abo bantu ni kubera yuko twe muri ABS tujeje kurwanya mbwira wa SIDA rero abantu bakoresha yaramutwe bakije mu nshinge bakoresha umwe akoresha urushinge akabarwaye umugera agacaho ubundi unda gahundi uvuga umugera uko uragwirirana cyitwa ifashe rishinga ubu nyinshi kuri abo bantu.
Evariste Bigaye Impunzi amenyesha ko mu bindi bihugu byo mu karere ko museruko bamaze gutera intambwe kurwanya SIDA mu bantu bakoresha ibiyaruramutwe.
Nko muri Kenya cyangwa muri Tanzania bavuga bati oriye ko umuntu ateze rishinga ubundi reka tuzwe tubahamagara abo bantu umwe wese agira urushinge rwiwe. Ije rero mu Burundi birashoboka kubera yuko ngira ngo ashari intambwe mugabane zikozashoboka. Bo oye ni ama recommandation tanke icyo twabonye nuko ije nti tukomanda kugira ngo nawe tugo ubunyene mugabo babishyire mu bitegeka gukorwa yuko abantu bagera niwe bahindure ukuntu tubafata.
Richard Ninahazwe arongoye ishyirahamwe BAPUD avuga ko aho bigeze leta ikwiye guhagurukira icyo kibazo mu kureka imiti ifasha abanywi biyayuramutwe kwinjira.
Hariho umuti w'insubizi bita metadone ufasha benshi bamaze ujamuri yangora nzi ya ramutwe kwa jenda wala ugo huwa kugabanyi nizu wa sanga wa sefu umuno niyo programe ya maserenge tarene kwa Murundi nukula handa hakela kuko aho jenshane na nha nhi ujumbura jamuri bazi zodo netrafse nha wana watakubie njekti lafisi nyaka munani ndea wanuma unawi nyaka munani amaze kumenya kufungu kuboko akamenya kurondera vene iwe rumba vidababa jegosi ahakwela kugu kingila kateka kago tushakwerekana amafoto yawe mugabara
hari kubijanye n'abigeme akoresha ibiyaruramutwe. Rishani Ninahazwe agira ati
harabuze na programme nyayo yo kubakobwa bakoresha ibyo biyaruramutwe kuko no kuri bobo ni ngorane uretse ibyo ntahura n'abandi ugasanga umuntu yatwaye imbanyi ntabizi ntazi kwikingira kandi niyo tubararitse ntibyoroha kuza mu bandi perezida n'ikintu kikibandanya abashoboka bose gukorana nabo.
Mbega kubera ko abanywi biyaruramutwe badakunda kuja kwitura ibigo bisanzwe bifasha kurwanya umugira wa SIDA mu Burundi, Maitre Bernard wo kubwaye akorera mu ishyirahamwe ya NSS mu Mugambi ukorera mu gisata cyo kurwanya SIDA mu bakoresha ibiyaruramutwe araduha ibisobanuro.
Mu gutinya rero ko hari itegeko nko kubahiriza droga ari ingingo mu kitabuma na byaha igera ku 55 gushyira ku 55 mu itaratu n'imwe ihana abo bantu bafata ibiyaruramutwe. Babandi rero ni bamwe uzosanga biyegeza ubwiramenye umwe nibyo by'uko tugeza tukigisha bakaza kwipimisha bakabona amagara yabo we ashobora kuba n'umbanyi wawe ntunamumenye ugasanga ahubwo yigishije n'abandi bantu mu kibano.
Mu kigwa cakozwe n'urunani ya BS mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2017 cerekanye ko umugira wa SIDA mu bakoresha ibiyaruramutwe ari 10% mu gisagara ca Bujumbura gusa. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Subire mu gihugu cy'u Rwanda ariko tuvuga ibyerekeye impunzi, aho abana barenga 350 bahungiye 350 bahungiye mu miryango ikenye baba mu bisagara bya Kigali n'Inyamata b'Abarundi baraye bahawe imfashanyo kurihirwa amahera y'ishure ishyirahamwe ryitwa Fondation Joseph n'ishuri imbere ryo muri Leta z'Ubumwe za Amerika niryo ryatanze izo mfashanyo. Inkuru twateguriwe n'umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Rwanda, Pierre Claver, niyo nkuru.
Tubashije kuronka iyo ntererano ya Minervale, twarashoboye kuronka ukuntu twiga tumeze neza, tutavuga ngo bagiye kutwirukana n'ibindi. Nezerewe cyane kuko hari abantu bagifise iyo mitima yo gufasha abandi.
Abo bana ni bamwe mu bari ku rutonde rw'abandi banyeshuri barenga gato 350 biga mu mashuri mato mato n'ayisumbuye, bagize amahigwe yo kurihigwa amafaranga y'ishuri kuva mu mwaka uheze. Batoye kuko bava mu miryango y'impunzi z'Abarundi itishoboye mu bisagara bitandukanye byo mu gihugu cy'u Rwanda. Ku bw'ishyirahamwe Fondation Joseph n'Ishirimbere ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritanga iyo mfashanyo, intombera n'uko ata mwana w'impunzi w'Umurundi atoja ku ishuri kubera ubukene. Ejide ni mubona ni wadiserukira
umujyango wacu urifuza yuko ata mwana w'umurundi w'impunzi yo guma muhira ngo yabuze Minervale muri primaire na secondaire. Ica kabi nuko ata mwana w'impunzi w'umurundi bijya kwishura shonje kubera ko bavyeyi batashyizemo inkono kuziko. Tuje kwita Minervale nyinshi bashiki amajana 59 no baronse Minervale. Ubu rero uko imyaka iza harabaze amashure kudufasha primaire amashuri mato mato na secondaire amashuri yisumbuye gusa rero nk'abahejeje abavuyemo.
Uwo mugabo afise abana 6 bahawe amahera y'ishure akamweme ni kose.
Abana bariga twadufisika dushobora tubigisha tumaze guhunga uburyo buraduherana amafaranga araduherana. Baza rero ari abantu babatabaze kudufasha abana basere mu mashuri bariga. Tugihunga umwana wanje mukuru yiga muri 6e primaire agiye kuja muri 7e. Yatangiriye rero muri 7e ino wa kabiri yatangiye mu wa gatatu mu wa kane ubune batangira wa mbere. Hari abandi babiri nabo ntunze bamukuru wa madamu bo rero bose bariga.
Ubu nawe afise abana 4 barihigwa n'iyo Fondation ishiri imbere.
Badufasha kwigisha abana umwaka umwana yajagezemwo ubusu wagezemwo kandi amahera yishugwa n'iyo Fondation nyene. Yeye mfasha abana 4 nyishura abana 4 abana 6 kasigara mpangana nabo bandi babiri. Radufasha byose no mu migambi y'iterambere
mu gisagara ca Nyamata mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iryo shiramenye ne ryaratanze kuri uyu wa gatandatu imitahe ku miryango itishoboye kugira ngo ishobore kwisononora. Abane bamwe mu bahawe iyo mitahe
250,000 nagomba tuzoshaka inzu ducuruze amagi, ducuruze ibiraya, ducuruze amavuta n'ibiharage. Bizomfasha cyane kubera gufungura abana bagafungura ucawumva umutima unezerewe. Icyo nzi cyo nta murundi kaza ashobora kuvuga ngo aronse amahera ngo agiye kuyanywera inzoga.
Gora business yo kucuruza ibi byuma cyclap bibishaje tubishora mu nganda amayizine abihinguramo ibindi byuma bishashe. Turafungura turabayeho turari inzu irishugwa turafungura neza turarya tugahaha nk'abandi bose ku isoko.
Mu gihe bakenewe gufashwa hari benshi nabajije ubuserukira iyo Fondation ingene bahitamwo abakenye kurusha abandi canke ko bose bazohava bashikirwa.
Tafise umugwi w'abantu mu Rwanda udufasha kugendera iyo mihana bakarobanura abantu kamenya ura yatariye nura yariye bakamenya uja kwishuri cyangwa kwishuri. Rero dutangurira kubana batari mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri. Abavyeyi bafise abana biga muri program nibo dufa agatahe kugira ngo bagaburira abo bana. Tubatanga hagati ya 250,000 gushaka miliyoni mu gutangura. Nini imiryango mwa muzi iraritariye abana bananutse mu batubwire abantu tubagendere turenge bifashe tubatere ingoga tubahe umwizero.
Amafaranga agera ku miliyoni 43 z'amanyarwanda ku mwaka n'iryo shirahamwe ryashize muri uwo mugambi wo gufasha impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitishoboye. Rihamagarira n'abandi bagira neza cyane cyane Abarundi bifise baba mu mahanga guhinduka izijisho maze bagafasha impunzi bene wabo. Pierre Claver ni inkuru i Nyamata ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Turacabandanya n'amakuru y'impunzi. Abanyeshuri baba mu ikambi y'agategekanywa Kavimvira iri mu muji wa Uvira, intara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo, b'Abarundi barasaba ishyirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR ko ryobajana mu kambi y'Imurongwe kugira ngo umwaka w'amashuri wa 2018 ushire 2019 usigaje amezi agera kuri abiri uzotangure bamaze gushikana muri iyo kambi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika muri Congo, Vedaste Ngabo.
Uwabaye intandaro yo kubura urubanza rw'abarwanashyaka b'ishyaka FDI inkingira itaremererwa gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rutaburanishwa mu mizi.
Muradutunga, murumva yuko twabwiye ko twari tugiye kubashikiriza inkuru y'abanyeshuri ba mu ikambi y'agategekanywa Kavimvira iri mu muji wa Uvira, intara ya Kivu y'Amajepfo, basaba RCR ko yobajana mu ikambi y'Imurongwe kugira ngo umwaka w'amashuri wa 2018 ushire 2019 usigaje amezi agera kuri abiri uzogere bamaze gushikanwa muri iyo kambi. Vedaste Ngabo ayitugire ku muriri, tuhangira tubasaba imbabazi ku ijuru itari ryo mwariko murumva.
Abanyeshuri b'Abarundi bahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bari basanzwe biga amashuri abanza n'ayisumbuye, bavuga yuko kumara igihe kirekire muri iyi nkambi byatumye umwaka w'amashuri 2017-2018 ubapfira ubusa, kuko muri iyi nkambi ari nta mashuri ayirangwamo. Itangi ishaka Justin n'umwana ufite imyaka 11 y'amavuko avuga yuko kubera kwicara igihe kirekire muri iyi nkambi batiga bituma ababyeyi babo bajya babatuma kujya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani kugira ngo babone ifunguro, ndore ko muri iyi nkambi bafungura rimwe ku munsi.
Turagana mu igarabya tukagenda tugasoba akazi bakaduha tugasomya. Tugasomba ibase nka cumi bakaduha amajana atanu. Nkaca ndanira mawe nk'amajana atanu mawe nakoreye. Nkaca ndanira mawe agacagura ibijumbu tukararira.
None se iyo uvuye yumva umerewe gute?
Umva mbabara ngaha mu gakaraza.
Uretse kuba hari abana bajya bajya gukora imirimo ivunanye mu baturage b'abakongomani, hari n'abandi nabo bazerera basabiriza amafunguro n'imyambaro muri uyu mujyi wa Uvira. Bikurikiranye nuko ari ntambaraga baba bafite zo kujya ku kiyaga cya Tanganyika kwikorera amabuye n'imicanga.
Tuva ngaha kubera inzara tukajya gusega bakadutuka, hari igihe tubizana n'igihe babitwima.
Mwagera iyo mugiyezeho n'iki bakunze kubaheza?
Baraduha ubufu ugasanga baduhaye nk'ibigozi bibiri, ufise umuryango mwinshi ibyo bigozi bibiri urabicumba bikarara biheze. Tugiye gukora baraduha akazi tugakora, hari igihe wikoreye base zitanu uri umuntu utabimenyereye ugaca urwara nka jewe nagiyeyo rimwe cyangwara nagwaye iminsi ine na n'ubu sindasubira ngiye gusega. Baradutuka ngo dufise amaguru n'amaboko ngo tuba tugenda gusega akazi tugakora, twagenda imurongo naho gusega akazi ko kumesa bakanka kukaduha bakadutuka ngo tuzoze turagenda mu igaravya. Tugiyeyo naho tukahebura bayirose nabo bakagwara. Twifuza kuva ngaha tuba tujane hariya tuje kwiga. Kuko dushaka kwiga natwe, twaje ngaha tuzi yuko tuzoza kuyiga. Twaje ngaha mu kwa mbere aha muri transite tuhameza amezi atandatu kandi twaye tuzi yuko twaje kwiga.
Kwizera Imana Madeleine ni umubyeyi ufite abana batatu b'abasore bari munsi y'imyaka 12 y'amavuko. Aragaruka ku mpamvu bahitamo kohereza abana babo kujya gukora imirimo ivunanye yo gusenya imicanga n'amabuye bavuye muri inkambi ya Kavimvira.
Igitima kibatuma baduha ubwo bwari baducumbira babuduhaye babuduha ta mboga zikwire zifise mbo. Abo bana niyo bavuye mu magarabe bagwaye tubagenye kwa muganga umwana atarembye ntibamwakira. Bigaca bituma rero umwana hako yirigwa akuririra ko nkuku urabwira ngiye niwigire mwigarabiye nuronka n'amajana abiri uzane twongerereze. Ni ukuri turahangayitse kandi turarushe.
Kuri iki kibazo cy'abanyeshuri batinda mu nkambi y'agateganyo Kavimvira bigatuma umwaka w'amashuri bapfira ubusa, umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri iyi nkambi Bwana Freddy Salomon avuga ko muri uyu mwaka w'amashuri wa 2018-2019 usigaje amezi abiri kugira ngo utangire utazongera gupfira ubusa abanyeshuri bari muri iyi nkambi, kuko nyuma y'ibarura rya PAM bazajyanwa mu nkambi y'Imurongwe ahari amashuri. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika, Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakoze, mwandanye mugira umunsi mwiza n'ijwi rya Amerika.